kwela bi kisita hino mwa mba
ika Muri kiki eje wani futzi hino ka Tushaki hino ka Taka kuwa omiteka, miteka ne Tushaki hino ka Taka kuwa homu muteka no na maoro Tushaki hino ka Anoru hana waki oteru mukenyazi Tushaki hino ka Kuchingi zango ndu mugore kuchike mumigango Nyemerera muhanyi twubakanye
Sinakusabye ngusarare Waransabishije Nushiki kikushime Jewe muchacho wawe ndagushikikiye mu iterambere Ijambo ni rwawe mwiza wanje Mukenyezi 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 Shigikire mu iterambere Mukenyezi Mukenyezi Shigikire Simbataza mahoro Mukugwanye coronavirus
Mataza mahoro, nukugwanya coronavirisi.